Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi shortwave mu Burundi kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3. Ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ikaze mwese kuri radio yanyu. Mu Burundi, umuhari mapfu Burundi Buhire urasaba abakandida bazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu ari imbere mu Burundi gufasha mu rugamba rwo kurwanya icyorezo cya virusi ya corona.
Gusa yuko bafata ingingo zose zishoboka kugira bakingira Abarundi, kugira hafatwe bake. Ikihutirwa rero cyane ni uguhagarika amanama yahuza abantu benshi, amanama y'imigambwe, eka ingingo zose zotuma Abarundi hafatwa bake.
Uwo ni Libera Ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari mapfu Burundi. Pape Diouf wigeze kuyobora ikipe y'umupira w'amaguru yo mu gihugu cy'Ubufaransa Olympique de Marseille yabaye umunyasenegali wa mbere wahitanywe na virusi ya corona. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yasabye imbabazi kubera urugomo rwa polisi ku baturage. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahereye kubavugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yasabye imbabazi kubera urugomo rwa polisi ku baturage, inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi.
Ku wa gatanu mu cyumweru gishize, guverinoma ya Kenya yashyizeho amategeko y'umukwabu nijoro mu rwego rwo kurwanya virusi ya corona. Polisi yashyizemo ingufu cyane kugira ngo abaturage babyubahirize. Yakoresheje ibyuka biryana mu maso n'inkoni, ndetse hari abaturage bemeza ko yakoresheje n'amasasu. Ni gutyo umuhungu w'ingimbi ufite imyaka 13 y'amavuko yapfuye ejo bundi ku wa mbere arashwe mu murwa mukuru Nairobi. Yari ihagarariye ku ibaraza iwabo mu gihe polisi yari irimo ishushubikanya abaturage mu muhanda imbere yaho kugira ngo binjire mu ngo zabo. Usibye i Nairobi, polisi yahanganye kandi n'abaturage no mu mijyi ya Kisumu na Mombasa. Mu ijambo yavugiye mu ngoro akoreramo State House, Perezida Kenyatta aragira ati: "Nsabye imbabazi abanyakenya bose kubera polisi ikoresha ingufu nyinshi bikabije." Avuga ijambo rye kandi yerekanye abantu babiri b'urubyiruko bakize virusi ya corona, maze ati: "Twese nidufatanya tuzayitsinda." Minisiteri y'ubuzima ya Kenya itangaza ko abamaze kwandura virusi ya corona barenga 80 mu gihugu cyose cya Kenya.
Igihugu cya Ethiopia cyasubitse hatora yarateganijwe mu kwezi kwa munani kubera icyorezo cya virusi ya corona, inkuru mugezwaho na Frederic Mundikije.
Amatora yasibijwe mu gihugu cya Ethiopia n'amatora abashinga amateka yarateganijwe mu kwezi k'umunani. Umurwi ushinzwe gutunganya amatora ejo ku munsi wa kabiri niho watangaza iyo ngingo yaciye yemerwa n'imigambwe imwe ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi. Ayo matora ni amatora abenshi bavuga ko yari kwerekana ukuntu ubutegetsi bw'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yaraguye bitabike bwifashe muri icyo gihugu cahoze gitwarwa n'abategetsi b'igitugu. Umurwi ushinzwe gutunganya amatora wavuze ko wafashe ingingo yo kunguruza amatora kubera ikiza cya corona. Wongera uvuga ko uzotangaza igenekezo rishasha ry'amatora igihe icyo kiza kizoba kimaze gutorora.
Senegali yatangaje umuntu wayo wa mbere wazize virusi ya corona. Fide Niyongabo akomeza iyi nkuru.
Pape Diouf yahoze ari umuyobozi mukuru w'umugwi w'umupira w'amaguru wo mu gihugu cy'Ubufaransa Olympique de Marseille yitabye Imana ku munsi wa kabiri mu gihugu ciwe c'amavuko ca Senegal. Niwe munyasenegal wa mbere ahitanywe n'ikiza c'umugera wa corona nkuko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Senegal. Pape Diouf yari afise imyaka 68 muri iki gihe. Yayoboye umugwi Olympique de Marseille kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2009. Yariko yivuza mu bitaro byo ku murwa mukuru wa Senegal Dakar kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Perezida w'igihugu cya Senegal Macky Sall yatangaje mu butumwa ku rubuga Twitter ko yakwirikiraniye hafi amagara ya Pape Diouf inyuma yuko ajyanywe mu bitaro. Yamuteye iteka nk'umuntu afise igihagararo kinini cyane ku bijyanye n'inkino. Umugwi Olympique de Marseille yigeze kuyobora wamenyesheje ko azoguma ari mu mishaha y'abanyagihugu bo mu gisagara ca Marseille hamwe n'abakunzi b'uwo mugwi. Pape Diouf yaragiye mu bihe vya vuba mu bihugu bitari bike byo muri Afrika yo mu burengero.
Tukivuga kuri virus ya corona, Uburusiya bwohereje imfashanyo ngo biyohereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inkuru mugezweho na none na Thomas Kamirinde.
Television Rusia 24 yo mu Burusiya yatangaje ko indege ya gisirikare y'Uburusiya yahagurutse uyu munsi hafi ya Moscou yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ijyanye ibikoresho by'ubuvuzi n'utuntu two gupfuka umunwa n'amazuru. Nkuko ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kibisobanura, President Vladimir Putin w'Uburusiya na mugenzi we Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuganye iby'iyi nkunga mu kiganiro bagiranye kuri telefoni ejo bundi kuwa mbere. Dmitry Peskov, umuvugizi wa Kremlin, presidence y'Uburusiya, yasobanuriye itangazamakuru ko President Putin yatanze iyi mfashanyo kuko yizeye ko Amerika nayo izagoboka Uburusiya igihe kigeze nibiba ngombwa. Umwe mu bakozi ba Maison Blanche, presidence y'Amerika, waganiriye na radio ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa NPR, we yavuze ko ikigo cy'igihugu cya Amerika kigenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa FDA mu magambo ahinnye y'Icyongereza kizabanza gusuzuma iby'Uburusiya bwohereje mbere y'uko bitangira gukoreshwa na rero muri Amerika. Mu minsi ishize Uburusiya bwari bwoherereje n'Ubutaliyani imfashanyo z'ubuvuzi.
Perezida wa Algeria yahumurije rubanda ko Leta izahashya icyorezo cya virusi ya corona, anasaba ko bakwitwara neza. Inkuru mugezweho na Frederic Mudikije.
Perezida Abdelmajid Tebboune yaterukamo abanyagihugu ejo ku munsi wa kabiri, abasaba kwigenza neza kugira ngo bafashe mu gikorwa cyo kurwanya ikiza cya corona. Mu iki gihe uyu mugera ubandanya kwiyongera kandi n'igitsiri cyabo uhitana kiriko kiriyongera. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo igihugu, Tebboune yavuze ko Leta gushika ubu ishoboye gutuza ikiza cya corona, ngo naho mu iki gihe amafaranga yahorava mu munyingo w'ibitaro yagabanutse. Yateye akamo kandi abanyagihugu kabasaba gukurikiza ingingo Leta yafashe hamwe n'impanuro z'abaganga mu ntumbero yo kugabanya ubwandure bw'icyo kiza. Abanyanijeriya batari bake ntibubahiriza ingingo zashyikirijwe na Leta mu mugambi wo kugabanya ikiza cya corona, zirimo mukwabu wo mu ijoro mu ntara 10 z'igihugu, hamwe n'ingingo zitegeka abanyagihugu kuguma mu ngo zabo mu micungararo y'umumanuko bw'umurwa mukuru Alger. Mu ndwi iza bitekanuje ko Leta yugara amashuri, kaminuza hamwe n'imisigiti.
Abaganga muri Uganda bavuga ko ingamba zo kurwanya ikiza cya virusi ya corona mu gihugu zishobora kuzatuma abantu batari bake bapfa. Inkuru mugezweho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yategetse ko abanyagihugu baguma mu ngo zabo ku munsi wa mbere w'indwi, ivyo mu ntumbero yo kugabanya ikwiragira ry'ikiza cy'umugera wa corona mu gihugu. Gushika ubu abantu bamaze kwandura umugera wa corona muri Uganda ni 44 n'ibiburiburi. Perezida Museveni yaziririje imodoka mu mabarabara mu kiringo cy'iminsi 14. Yatangaje ko Leta izofasha mu gutwara abantu bakeneye kuvugwa byihutirwa mu bitaro. Yamara rusesa baniya za Leta zijeje gutwara abantu mu bitaro ntizikora neza. Ekwaro Obuku yahoze ayoboye ishyirahamwe ry'abaganga mu gihugu cya Uganda yavuze ko kuziririza imodoka z'abantu basanzwe mu mabarabara bizokunyura urugero rw'abapfasoni bapfa bariko baribaruka. Bamwe mu banebagura Leta n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bagiriza Leta ya Uganda ko iri ikoresha ingufu z'umurengera mu kubahiriza ingingo zafashwe zo kurwanya ikiza cy'umugera wa corona. Bavuga ko abantu benshi bazopfa badahitanywe n'umugera wa corona, ko ahubwo bazohitanwa n'impfu abantu bashoboye kwirinda.
Murakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tujye noneho mu karere. Yibutse ko hari radio Ijwi rya Amerika igira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Umuhari Mapu Burundi Buhire urasaba abakandida bazahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu ari imbere mu Burundi gufasha mu rugamba rwo kurwanya icyorezo cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Fide Niyongabo yavuganye n'umuvugizi w'umuhari Mapu Burundi Buhire Libera Ntibashira kandi ari Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi. Aravuga icyatumye batera kamo bandikira abo bakandida mu matora ari imbere.
Turateye akamo abantu Abarundi bose harimo na leta wita ikicumi cyenda zo kwezi kwa gatatu kugira bafata imigambi n'imigabo bakingire Abarundi uwo mugira utashika. Ikindi ni uko mu minsi heze twari dufise inkuru y'uko umugira washitse ariko leta y'u Burundi ikaguma ibihakana. N'ikimenyamenya ni uko abaje babiri bagwaye uwo mugira baje bavuye mu bihugu byo hanze, kuvuga yuko leta y'u Burundi itafashe ingingo zo kubashyira ahantu ngo babapime babakurikirane. Mu ncamake rero twandikiye abakandida kuko twovuga yuko arimo uno munsi twokwita ko basimukira abandi kugira bafashe gushikana kure ubutumwa tw'Abarundi.
Hanyuma ku bijanye n'icyo kiza nk'uko mubivuze, abantu babiri baza bemejwe ko bafise uwo mugera wa corona mu Burundi, n'ikihe musaba muri rusange abategetsi ba leta y'u Burundi muri ivyo bunebagura, n'igihe mubona bokosora n'inyifato muvuga mwo kwifuza ko bogira ku byerekeye icyo kiza?
Dusaba yuko bafata ingingo zose zishoboka kugira bakingira Abarundi, kugira hafatwe bake. Urundi bavuga ko yari ile bofatira ko imaze kuba mu bindi bihugu, na cyane cyane turaje aho uwo mugera basa nuko bawutsinze. Ikihutirwa rero cyane ni uguhagarika ry'amanama yahuza abantu benshi, aba amanama y'imigambwe cyane cyane kubera muraze ko twiminjira amatora mu kwezi kwa gatanu, biba iby'imisa, biba abanyeshuri bari ku mashuri, eka ingingo zose zotuma Abarundi hafatwa bake kuko muraze ko iki umugira wandukira cyane. Turabitomora neza muri urwo rwandiko twanditse.
Muri make uburyo ibihugu byo muri Afurika bifise n'ubuke no muri ibihugu biteye imbere, turana ngene hari ibibazo cyane byo kuronka ibikoresho nk'ibyo kwikingira, ku byerekeye nk'u Burundi mubona ari kiye cokogwa?
Nico gituma twatya kamo itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu kugira Burundi bwitegure, kugira abantu bwitegure. Turazi ko ari ubukene bwinshi, ariko gituma Burundi tukajya gutabaza makungu ibihugu bigafasha mu kurungikana cyane cyane ibikoresho n'imiti ikenewe kugira bashobore gupima abantu benshi, na cyane cyane bimwe bita respirateur bifasha abarwayi guhumeka. Hanyuma rero no gukingira bijya bifuka ku munwa bagatera kama makungu agafasha, na cyane cyane rero Abarundi bakarengera ibibatandukanya byose bakumva yuko batewe ari urugamba basogwanira hamwe bebe binashobotse ibikoresho bimwe bimwe mu byo gufuka ku munwa bakabikorera mu Burundi.
Yego, mu kurangiza muri make tugarutse kuri ivyo vy'amatora, amatora yimirije kuba mu kwezi kwa gatanu, mu gihe uwo mugera uriko urabica bigacika ku isi washitse no mu Burundi, ku bwanyu ku vyereke umuhari wanyu mapu ya Burundi buhire, mubona ayo matora yo kwigizwayo mubibona gute muri make?
Ikihutirwa cyane ni uko Abarundi baje hamwe bakagwanya icyo kiza, bya politike bakabyigiza inyuma bakabihagarika, kuko bishoboka ko amatora y'ukiringo mu ngwano n'ingwano abantu bose bateza kugwana. Hanyuma rero ivyo rero abanyapolitiki bokwicara hamwe bakiga neza ingene ingingo zofatwa ku bijanye n'amatora bakavyumvikana ko murazi neza ko mu Kirundi ibintu nk'ivyo bishitse Abarundi barayaga hanyuma bagatora umuntu urashe. Ariko navuga yuko ikihutirwa ni uko Abarundi barengera amacakuri yose ariho bakagwanya icyo kiza bagatorera umuti n'ibibazo byose bihanze u Burundi biciye mu biganiro.
Murakoze cyane, turabashimiye. Yari Libera Ntibashyira kandi umuvugizi w'umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu MAP Burundi buhire, mwikete bandikiye abakandida bazo kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba mu Burundi ku bijanye n'ikiza cy'umugera wa corona cyamaze gushika mu Burundi. Turabashimiye kuri iki kiganiro. Murakoze.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Ishyirahamwe Umucyo Foundation rifite icyicaro mu Bwongereza rirahamagarira Abanyarwanda gutanga inkunga yo kugoboka abari mu Rwanda babuze aho bakura amaramuko kubera virusi ya corona. Aganira n'Ijwi rya Amerika, umwe mu bashinze Umucyo Foundation, Gisele Perosi, yavuze ko iyo mpuruza yitabiriwe neza ku buryo mu ijoro rimwe gusa habonetse amafaranga ageze ku 500,000 y'amanyarwanda. Gisele Perosi yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Gisele Perosi, murakaza neza ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze, mwiriwe.
Mwiriweho neza, muraho. None iriya mpuruza yanyu yo gufasha yakiriwe ite?
Yakiriwe neza n'aba diaspora bo mu Bwongereza ba London. Twese twabyumvishije nk'uko abandi bantu bose bari kubyumva. Duhitamo nyine kwishyira hamwe
mu Rwanda aho abo mufasha bamaze kumva yuko mwatangiye kubafasha nabo babyakiriye nk'uko nguko
babyakiriye neza cyane. Bumvaga batangiye kwiheba ariko ubu ngubu twababwiye yuko ubufasha buri mu nzira. Bumva ko bafite morale.
Zimwe mu ngamba zafashwe kugira ngo kino kiza cya corona gishobore gukumirwa vuba za leta y'ibyo nihino dushyizemo na leta y'u Rwanda zafashe ingamba zo kugira ngo zibuze abaturage kujya hanze guhurira hamwe. Wowe urabivuga iki?
Ndabyumva ko ari ibintu bikomeye bari muri aya ni amateka akomeye. Abantu bose birakomeye kuguma mu nzu ntacyo ufite, waragikuraga hanze, umuntu akubwira ko utagomba gusohoka. Ariko ni muri izo mpamvu zo gutuma nyine ngo icyorezo gihagarike, niyo mpamvu abantu bose bagomba kuguma mu nzu, naho turi hano tugomba kuguma mu nzu. Ariko guverinoma iri gukora ibishobotse byose ngo abo bantu batishoboye ibiryo bibagereho, bagume mu rugo, bashobore kurya. Natwe rero natwe dushaka gufasha abantu ba diaspora bo mu Mucyo Foundation, abamambre bose turabyumva ko ari ikibazo, ariko niko bigomba kumera, abantu bagomba kuguma mu nzu.
None iriya mfashanyo murimo mu kusanya abo muyiteganyirije izabageraho gute?
Ubu ngubu abantu bose badufasha abari kwitanga, abanyamuryango, abamambre bashoboye kwitanga barabitugezaho kuri transfert bancaire, hanyuma natwe tukazabagezaho abo ngabo mu Rwanda nabo kuri transfert. Dukoresha icyo cyitwa World Remit, ariyo money transfer ijya direct kuri mobile y'umuntu. Kandi tukaba dufite umumambo wacu mu Rwanda ubidufashamo yitwa Alphonsine Mukayiranga, niwe uduhagarariye, mbese tuzohereza ayo mafaranga akayadistribute.
Uwo mugiraneza wafasha mu Rwanda gutanga iyo mfashanyo mu rwego rwo kwirinda ikiza cya corona, agenda kumanga kuri buri rugo ahereza buri wese, abigenza gute kugira ngo nawe ashobore kwirinda?
Ibyo ni ikibazo cyiza cyane. Ntabwo ashobora gusohoka, nanyibagiwe no kuvuga ko akorana n'umurenge wa Kicukiro na Remera ariri muri Gasabo, niyo ishobora kwidentifya abo bantu abari bo, ikamenya ngo mbese abakeneye ubwo bushobozi ni bande. Urumva abicisha muri abo ngabo ku murenge, noneho we akadistribute kuri mobile money, bamaze kumubwira ati abangaba nibo bakeneye mbese ubufasha. Icyo gihe rero adistribuye kuri mobile money, biremerewe kugeza amagingo ya yuko umuntu asohoka akajya guhaha. Ubu iyo umuntu yamaze kwibona kuri mobile money, ashobora kujya kuri boutique agahahira umuryango.
Tubwira muri makeya niba hari akantu kabagezeho kugira ngo gahishurire abumva Ijwi rya Amerika.
Katugezeho cyane kandi ndabashimira cyane cyane n'umutsima wanjye wose abashoboye kudufasha n'abarimo kudufasha na ni ibintu bitabiriye mu ijoro rimwe nk'umukofounder wacu wundi Pascaline Nzigamasabo niwe rwose nawe wabashize hamwe yaraye ijoro navuga ko yaraye ijoro akora na ari kuri WhatsApp yorganize ibyo byose nawe ndamushimira cyane ndabashimira twamaze kuyabona ariko turashaka nayandi ntago biri burangirira ahandi umva ko dushono no gusaba abandi bose batwumva ubu ngubu kuri Voice of America yaba batwumva abareba ubishobore adufashe information ndaza kuzitanga ziraba hari na information diary ziri kuri website uko wadufasha ariko ndaza no gutanga n'izindi ukari direct cyangwa nange ukangiraho
Gisele Pelosi ndabashimiye cyane kubwaka kanya mwahaye ijwi rya Amerika
namwe murakoze cyane
ikiganiro kirambuye mushobora kuza gikurikira ku ijwi rya Amerika muri gahunda zacu zitaha ndetse no kuri Facebook ejo muri video ni naho muzamenya huko mushobora gutanga inkunga yo gufasha ababuze amikoro kubera virusi ya corona. Urunani kopa 2020 ruhuriyemo imigambwe 8 rurahamagarira abanywanyi barwo kuzahundagaza amajwi ku mukandida wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu ari imbere mu Burundi. Inkuru y'ijwi rya Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi baryo murayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Inyuma yaho mu Gwiseni utangarije ko abakandida indwi ari bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu mu matora y'igenekezo rya 2020 mu kwezi kwa gatanu uno mwaka imigambwe n'inani biriko biratangaza abazoshigikira urunani kopa 2020 rurikiye mu imigambwe 8 rwashikirije kuri uno wa gatatu uwo ruhamagarira abanywanyi bago kuzoha amajwi
imigambwe yurikiye mu runani kopa 2020 ariyo Radebu Piebu Kaze FDD PMP Florina PL Perpe inkinzo yiteguriye yose hamwe gutora General Major Evariste Ndayishimiye yashizwe imbere kuzoduserukira mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2020
Jean Dodie Mutabazi arongoye unani kopa 2020 ntiyashimye kwishyura ibibazo by'amenyesha makuru ariko mu itangazo umunyapolitiki yashyize ahabona yasiguye icyatumye muri urwo runani bafata ingingo yo gushyigikira umukandida wa CNDD-FDD
tumaze kwihweza umwidondoro n'icumwe wese yamaze muri abo indwi mu bikorwa bya politiki baranguye no mu kazi twisunze ibyifuzo by'abenegihugu mu gisata cy'imibano mu butunzi na politiki ku Burundi twisunze kandi ko inzego zo mu makomine mu ntara no ku rwego rw'igihugu umugambo umwe wese uhurikiye mu runani kopa abo bazokwitoza twisunze ubushobozi intumbero n'icumwe wese yamariye abarundi muri abo bahiganwa hanyuma y'ibyo byose tumaze kwihweza ibyumwe muri abo ndwi bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu tukongera kandi tukisunga kandi ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi yerekana igihagararo cy'umukuru w'igihugu mu ngingo yaryo ya 96 k'umukuru w'igihugu ari we nkinzo y'intahe y'ukwikukira no gukingira imbibe z'igihugu byumvikana ko afise uruhara ntangere ku nyungu n'iz'umutekano w'igihugu
urunani kopa 2020 ariko rumenyesha ko imigambwe iruhurikiyemo izoja mu yandi matora yigenga Jean Dodie Mutabazi arurongoye afite akamatera abanywanyi b'iyo migambwe ku bijanye n'ingingo ugurunani rwafashe
ku byerekeye amatora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine imigambwe ihurikiye mu runani kopa 2020 izokwiyamamariza abashyizwe imbere n'iyo migambwe imigambwe ihurikiye mu runani kopa 2020 ihamagariye abanywanyi bayo bose abakunzi n'abazoyitora bose kuzokubahiriza ibi dushizwe ko umukono kuri uyu wa mbere ndamukiza 2020
urunani kopa sigogo nyene rumaze gutangaza ko zoshikira umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arashyigikiwe kandi n'imigambwe FNL na Sangwe Pader indongozi z'iyo migambwe ziherutse nazo nyene guhamagarira abanywanyi bayo kuzohunda amajwi uwo umugambwe uri ku butegetsi washize imbere mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu Burundi
Abaturage b'abakongomani batuye muri teritwari ya Uvira iri mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika abafungiye imihanda ihuza Uvira na Fizi bigatuma bamwe mu bagenzi bakoresha amato kugira ngo bambuke umuhanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Abagenzi n'abatwara ibinyabiziga bakoresha ibarabara rya gatanu ryo bakunze kwita route nationale numero 5 riva Uvira rigana Ifizi no mu ntara ya Manyema bamye yuko amazi y'ikiyaga cya Tanganyika bafungiye umuhanda aho biba ngombwa yuko bamwe mu bagenzi banyura mu mato abandi nabo bakambura ibirato bagakunja amapantaro kugira ngo bambuke ayo mazi yafunze ibarabara rya Ruanga. Kashogo Matias iwe n'abandi bagenzi twabasanze muri Ruanga bagiye mu mujyi wa Baraka batwiganira ingorane bari guhura nazo kubera iri barabara.
Tushaka guverinoma vraiment abo baze barebe ibintu byabaye hano ibarabara ryose girafuye kuva Uvira ugiye Baraka na masaha menga amasaha 17 uvuye Uvira samoy urashika Baraka yindi samoy kubera nda barabara ibarabara ryose yuzuye amazi imazi yatanganika yavuye mu Tanganyika noneho yafashe imisozi ibarabara yafunze ibarabara ryose murebe mwese amato noneho niyo sigashoze abantu mu ibarabara murabibona muri monde nzima muri Afrika murabibona uko ubwato busoza abantu mu ibarabara noneho ni kibazo turonze abantu barishura amataxe kuri fonere abamotari barariha amataxe buri munsi n'amataxe none ayo mafaranga azagenda hehe abantu bafuye n'inzara kuri Baraka teritori ya Fizi fishinga nyinshi cyane yoshobora gutabara Uvira hejuru y'ingorane twaronse none imitogari iracya hehe n'imodokari y'amaonji ifisha abantu 10 ni ngomba bururuke mu yamazi batambuke n'amaguru cyangwa binjire mu bwato ubwato bubajabure babure kwinjira kandi imodokari none ibyo bindu turashika hehe.
Kubwayo Eustache ahamye yuko uku gutembera kw'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika muri iri barabara bigira ingaruka kuri za moto zabo.
Iri barabara rihuza Uvira na Baraka riracugora rira tutesheje cyane abamotare mugenda tumugenda dusuguma amamoto abantu bakururuka bakajya mu mitumbo imoto zacu uri mu kugenda zikajya zinywa amazi nturi murengane ushuvaho ku ibarabara rya Uvira ugana uva Baraka ugana umanuka Uvira ibarabara imoto ishugenda urasuguma gushika kuri Uvira kubera amazi yabaye imoto iba yanyoye amazi.
Bamwe mu baturage b'abakongomani ndetse n'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda na Murongwe zari zisanzwe zikoresheje ibarabara rya Uvira Baraka bamwe kubica ibiciro by'ibicuruzwa byiyongereye kubera gusenyuka kw'iri barabara.
Twebwe turabona ko tugeramiwe bivanye n'ibidandazwa kwa byaduze cyane gose. Ku by'ukuri turabayeho nabi ibidandazwa byose byaduze guhera ku muceri ibiharage ndetse n'utugato mu isoko amavuta byose umunyu byose n'udutore twagurwa amajana 2 ubu twagiye ku mafaranga 5,000 igitunguru cyagurwa 100 kigeze ku mafaranga 200.
Hassan Patrick n'umuyobozi ushinzwe gutwara ibintu n'abantu muri Uvira asaba leta kubakorera ibarabara kuko bafite impungenge zo gukoresha inzira y'amazi bitewe nuko imizigo yabo ikunze kubura ndetse hari n'amato ajya aroha mu kiyaga cya Tanganyika. Umuyobozi wa teritwari ya Uvira Alex Rashid Kasangala avugana n'Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yavuze yuko iki kibazo cy'amazi ya Tanganyika yinjiye mu ibarabara ari ingorabahizi kuko usibye ibarabara amazi y'iki kiyaga yasenye n'amazu y'abaturage ndetse namwe mu masoko ya Uvira kubera gupfa kw'iri barabara usanga bamwe mu baturage bakoresha ubwato bwihuta ubwo bakunze kwita kano rapide bava Uvira bagana Baraka aho kugira ngo banyure muri iri barabara rya gatanu ryo bakunze kwita route nationale numero 5 ryibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika ndetse n'amazi y'imvura n'ay'imigezi. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Nshuti mwarimu duteze amatwi ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bagize uruhare mu kuyategura no kuyabagezaho. Uwashyize hamwe aya makuru ni Fatuma Karara Alimasi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Mbashimire rero nongera kubararikira ibindi biganiro byacu. Tubifurije mwese amahoro n'ubuzima buzira umuze no kubasha guhangana n'iki cyorezo cya virusi ya corona. Twese hamwe tuzayitsinda.